Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 48.3 ya radio inshuti ya bose na FM 104.3 y'ijwi rya Amerika. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Hani Washington DC muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ndabasuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu ya mu gitondo. Amakuru tubategurira kandi tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Namwe rero twizeye ko mukomeze kubahiriza gahunda ya guma mu rugo aho muri hose. Mu Rwanda abakora umwuga w'itangazamakuru bagera ku 8 bamaze gufungwa bazira icyo inzego z'umutekano zita kurenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Uherukwa gufungwa ni Bwana Dieudonné Niyonsenga wavuganye n'ijwi rya Amerika ubwo inzego z'umutekano zarimo kumufata.
Abandese
abashinzwe umutekano kubafasha imodoka y'intwaye abantu bari barimo barabatwara nyine mu kameramani wanjye n'umushoferi wanjye.
Uwo ni umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga.
Abantu bose bashinzwe umutekano bafite uburenganzira bwo kuba bafata umuntu, ntabwo umuntu afatwa na ribu gusa, ariko niyo yaba ari mu kazi yakora akazi neza ntabwo yakora akazi yica amabwiriza.
Uyu we ni Marie Michelle Umuhoza uvugira urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Tubafitiye n'inkuru ku rwego rw'ubukerarugendo mu Rwanda rumaze guhomba miliyari 35 z'amafaranga y'u Rwanda mu kwezi kumwe kubera icyorezo cya virusi ya corona, rukaba rusaba ishyirwaho y'ikigega rwa kwiyambaza niyerekeye imfashanyo y'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga yo kugaburira impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo bari mu Rwanda muri iki gihe cy'ikiza cya virusi ya corona. Mugome hafi ya radio yanyu. Reka rero mbere yo kubagezaho izo nkuru ku buryo burambuye, tubanze tubageza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezwaho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana.
Ndakuramukije Jeanette yahere muri Afrika. Umupadiri wo mu idini Katolika muri Kenya yaragirijwe n'ubutungane ku munsi wa kane w'ejo ko yakwirakwije umugera wa corona. Padiri Richard Onyango Oduor yagirizwa guca kubiri n'amategeko inyuma yo kuva mu rugendo yarimwo mu Butaliyano, yanka kubanza kuguma mu kibanza cya wenyine kugira yirinde kwanduza abandi mu gihe yoba yaranduye. Yarahakanye ibyo yagirizwa na sentare i Nairobi, ariko ararekurwa abanje gutanga amande y'amashiringi 150,000 kandi ategekwa guca amara iminsi 14 mu kibanza cya wenyine, mu nyuma akazosubira kwitaba ubutungane ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu. Abaye umuntu wa kabiri yagirijwe ikicaha muri Kenya. Igihugu cya Kenya kimaze kuronka abantu barenga 200 banduye umugira wa corona, hamwe na 11 umaze guhitana. Leta y'Ubwongereza yashikirije kuri wa kane kugiye kongereza ikiringo c'indwi zitatu ingingo yo guhagarika imirimo mu gihugu mu ntumbero yo kugwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona. Umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Dominique Raabe yashikirije ko abahinga bamuhanuye ko mu gihe yotezura ku ngingo n'imwe muzafashwe igisata c'amagara y'abantu hamwe n'ubutunzi bw'Ubwongereza byohagirira ibibazo. Raabe yashikirije ko abantu barenga 13,000 mu Bwongereza bamaze kwicwa n'uwo mugera, ku bantu barenga 13,000 bamaze kwandura. Umushikiranganji w'imigenderanire arabandanya arongora leta mu rugamba n'umugera wa corona, mu gihe umushikiranganji wa mbere Boris Johnson akibandanya yoroherwa inyuma yo kwandura COVID-19. Umushikiranganji w'Ubudagi ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yaraneguye ingingo yafashwe na Perezida Donald Trump yo guhagarika imfashanyo ya Amerika igenewe OMS muri iki gihe cy'ikiza cy'umugera wa corona. Umushikiranganji Heiko Maas yashikirije kuri wa kane kw'iyo ngingo ari nko gukorora umupilote w'indege igeze hagati mu kirere. Mu kiganiro ku bamenyeshamakuru i Berlin mu Budage, Maas yashikirije ko bitumvikana kwibaza ku bushobozi bw'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS muri iki gihe cyo kurwanya corona kandi atacu bifasha. yashikirije kandi ko ubudagi bugiye guhuza leta ya Amerika na OMS kugira haboneke inzira yo kuva muri iki kibazo. Umunsi wa kabiri Perezida Trump yategetse ko Amerika iba irahagaritse iby'agateganyo iyo mfashanyo mu kuba harihwezwa uko OMS yigengeje muri iki gihe cyo kurwanya COVID-19. Abatalibani baratanze umugwi wa kabiri w'imbohe z'abajeje umutekano ba Afghanistan kimwe mu rukurikirane guhana imbohe na leta. Ni mu ntumbero yo guca inzira y'ibiganiro bimaze igihe birindiriwe hagati y'impande zishamiranye muri ico gihugu. Umuvugizi w'abatalibani Suhail Shaher warekuwe ugizwe n'abasirikare 20 hamwe n'abapolisi kandi barekuriwe mu gisagara ca Langham ni mu buseruko bw'ico gihugu. Kuva mu ndwi iheze abatalibani bamaze gutanga imbohe 40 zo ku ruhande rwa leta, nayo leta imaze kurekura abarwanyi 361. Abatalibani basabwa kurekura imbohe 1000 bafunze mu gihe leta izorekura abatalibani 5000 bari mu mabohero yayo. Urubibe rugabura leta z'ubumwe za Amerika na Canada ruzobandanya rwugaye ku ruja n'uruza rw'abantu mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona. Byashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau kuri uyu wa kane. Amerika na Canada byumvikanye mu kwezi guheze guhagarika ingendo zidakenewe z'abanyagihugu bavyo hagati y'urwo rubibe, ariko bemeranya ko ibidandazwa bizobandanya bijabuka hagati y'uwo mupaka muremure bisangiye. Perezida Donald Trump yashikirije ku munsi wa gatatu ko ibyo bihugu bibiri biriko byitwara neza muri iki gihe kandi ku mupaka ubihuza ari uwa mbere uzotangura kugururwa ibintu bisubiye mu buryo.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru. Dukomereze noneho mu karere k'ibiyaga bigari. Tuhereye mu Rwanda. Abakora umwuga w'itangazamakuru bagera ku 8 bamaze gufungwa bazira icyo inzego z'umutekano zita kurenga ku mabwiriza yo kwirinda. Inkuru irambuye turayibaza umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri Kigali mu Rwanda, Eric Bagirubusa.
Abandese
abashinzwe umutekano kubafasha imodoka rintwaye abantu bari barimo barabatwara nyine umukameramani wanje n'umushoferi wanje
byari kugica munsi saa 9 zibura iminota mike. Umunyamakuru wa Ishema TV korera kuri internet ku muyoboro wa YouTube bwana Niyonsenga Diedone bakunze kwita Cyuma Hasani ubwo yahamagaraga sanu tabaza kwabangamiwe n'inzego z'umutekano.
Ariko se muri kurwana bimeze bite?
Oya ndimo ndagenda akagenda turi kandi ko ndi kugenda nji wanje ubu nyandujeje
ni daso no umupolisi no umuki
nyuma y'igihe gita kupye telefone ye ngendanwa twongeye kumuhamagara ku murongo wa telefone yari ku murongo ntayifate kugeza ubwo twamubuze burundu. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rubinyujije ku rukuta rwarwo rwa Twitter rwaje gutangaza ko umuyobozi wa Ishema TV ari kumwe n'umunyamakuru we bwana Fidel Komeza Usenge batawe muri yombi. Urwego RIB rwavuze ko babombi bazira kwica amabwiriza yo kwirinda no gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo COVID-19 aho ntawemerewe kuva mu rugo nta mpamvu zifatika. Ngo banarwanyije inzego z'umutekano ubwo bababuzaga kutava mu rugo. Mu kiganiro agiranye n'Ijwi rya Amerika nabajije Madame Marie Michel Umuhoza uvugira RIB inzego z'umutekano zabanje guta muri yombi bwana Niyonsenga na mugenzi we Komeza Usenge.
Umuntu afatwa n'abantu benshi, hari abashinzwe gushyira amabwiriza mu bikorwa ni benshi.
Aduhamagara tuvugana yatubwiraga ko ari gufatwa n'abanyerondo. Abanyerondo RIB irabakoresha bigenda bite?
Abantu bose bashinzwe umutekano bafite uburenganzira bwo kuba bafata umuntu, ntabwo umuntu afatwa na RIB gusa.
Yari ari mu kazi cyangwa yagendagendaga bisanzwe?
Ibyo bizagaragazwa n'iperereza, ariko niyo yaba ari mu kazi yakora akazi neza, ntabwo yakora akazi yica amabwiriza.
Mu bihe bitandukanye cyane mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2020 Ijwi rya Amerika yakunze kubona amakuru ava ahantu hatandukanye ko bwana Niyonsenga yagiye ahamagazwa n'inzego z'umutekano za polisi na RIB zimutera ubwoba ngo bishingiye ku kazi. Aha nabajije umuvugizi wa RIB icyo babivugaho maze ansubiza ko nta wigeze amutera ubwoba na cyane ko ngo mu Rwanda gutera undi ubwoba bihanirwa n'amategeko.
Warahamagawe mu kwezi kwa mbere ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, hari impamvu yatuma uhamagarwa. Kuba rero wakongera ugahamagarwa mu kundi kwezi gukurikiyeho, ntabwo ibyo ngibyo byafatwa nko gutera umuntu ubwoba, kuko ntabwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rutera abantu ubwoba. No mu Rwanda gutera ubwoba umuntu ni icyaha gihanwa n'amategeko.
We mwara muhamagaye?
Nasubira inyuma muri rikoze nkajya kureba ariko aramutse yaranahamagawe nta gitangaza cyaba kiriko.
Mu banyamakuru munani bafunzwe muri ibi bihe bidasanzwe, umwe niwe wafunguwe gusa, harimo abanyamakuru bane bakorera ku muyoboro wa YouTube. Ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter byazamuye impaka ndende kuko hari bamwe bavuga ko abakorera kuri YouTube atari abanyamakuru. Nabajije umunyamategeko Ibambe Jean Paul maze yifashishije itegeko rigenga itangazamakuru mu Rwanda ampingereza zitandukanye z'abashobora gutangaza ibintu kuri YouTube.
Umuntu w'umunyamakuru ufite uburenganzira bwo gukora itangazamakuru akaba yarahisemo kudakorera itangazamakuru kuri radio cyangwa kuri televiziyo bakajya kubikorera kuri YouTube, nta tegeko yishe niba yita umunyamakuru kandi ibitekerezo bye akaba bitangaje. N'umuntu ufata umunyamakuru ufite ikarita akavuga ngo ntabwo ngana kuko ibyo atangaza bitangaza kuri YouTube kandi afite uburenganzira bwo gukora umwuga w'itangazamakuru agakoze amakosa, noneho na wa muntu noneho wiyita umunyamakuru kandi atarahabwa uburenganzira aho yaba abikorera hose aba ari gukora ibinyuranyije n'amategeko.
Uyu munyamategeko akavuga ko n'ubusanzwe gutangaza ibintu kuri YouTube bidasaba kuba umunyamakuru w'umwuga. Ku rundi ruhande, Maitre Ibamba akavuga ko kubera uburyo ikoranabuhanga risigaye ryihuta, benshi bahisemo kuyoboka YouTube kuko ariyo yihutisha amakuru kandi ikagera kuri benshi vuba. Gusa ngo hagakomeza kuvuka intambara z'uburyo bwo kugenzura ibishyirwaho n'ibindi. Uretse amakuru ijwi rya Amerika yagiye ikura ahantu hatandukanye, bavuga ko babaga bamenye icyo bisi itotezwa rya Bwana Niyonsenga Dieudonné n'inzego z'umutekano, nawe ubwe yatwibwiriye ko nyuma yo gutegura ikiganiro ku ishyingurwa ry'umuhanzi Kizito Mihigo yaje guhamagarwa n'urwego RIB. Aha ngo bamuhataga ibibazo ku mpamvu yavuze ko yabonye ibikomere ku murambo wa Kizito Mihigo. Niyonsenga avuga ko bamusabye kureka itangazamakuru cyangwa se bitashoboka kareka kuvuga inkuru zinenga gusa. Mu itangazo riherutse gushyirwa habona n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda RMC risaba abanyamakuru bose kutica amabwiriza ajyanye n'icyorezo COVID-19. Bwana Cleophas Barura ukuriye RMC akavuga ko ibyiza ari uko abanyamakuru bakorera akazi mu rugo aho bishoboka. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya polisi Remera mu mujyi wa Kigali mu gihe iperereza ribakorwaho rigikomeje. Hari abavuga ko muri ibi bihe bidasanzwe abanyamakuru mu Rwanda nabo bibasiwe bidasanzwe. Ni mu gihe ubusanzwe mu bihe by'ibiza abanyamakuru bafatwa nk'abantu bakerewe cyane, bagomba guhabwa umwihariko mu mikorere nk'uhabwa abandi bakozi mu nzego z'ubutabazi, na cyane ko ngo aribo bagomba kumenyekanisha uko ibintu byifashe mu kubungabunga ubuzima bw'abantu. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric, bagira ubusa kuri iyi nkuru. Leta y'u Burundi itangaza ko amatora ya perezida yo mu kwezi gutaha azakorwa mu gihugu ariko ko atazashoboka muri ambasade zayo mu bihugu bitandukanye. Diane Nintazwe arakomeza iyi nkuru.
Mu itangazo ubwo bushikiranganje bwarungikiye abahagarariye ico gihugu mu mahanga bwasiguye ko ayo matora asibije kwera ingingo zafashwe mu bihugu bitandukanye zo gukingikiza ca virusi ya corona, zirimo kubuza abantu kuva mu mihana yabo zitotuma abarundi bashika muri za ambasade gutora. Haraheze hafi indwi zitatu abakorera muri za ambasade mu bihugu bitandukanye batanguye gukora mu mihana yabo. Nko ku buserukizi bw'u Burundi muri Amerika buri ngaha Washington DC, umuryango winjira mu biro vy'iyo ambasade uriko inzandiko zibiri. Rumwe rumenyesha ko ibikorwa vyo gutanga za visa vyabaye birahagarikwa, urundi narwo rukavuga ko abakozi bayo bariko bakorera mu mihana kubera ikiza ca virusi ya corona. Ijwi rya Amerika twagerageje kurondera umushikiranganji ajeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Ezekiel Nibigira ntitwashobora kumuronka kuri telefone yiwe. Iyo tuza kumubona twari kumubaza igitegekanije kuri abo barundi bari mu mahanga niba iyo ngingo hari ico izohindura ku matora muri rusangi mu Burundi, tukanamubaza muri rusangi abarundi bari hanze bari bariyandikishije kuzotora uko bangana. Ico bikoze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibarizwamo abarundi baba 60,000 nk'uko ibitigiri dukesha umwe mu begereye ubuserukizi bw'u Burundi ngahe Washington DC abivuga. Ubushikiranganji bujeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu bufashe ingingo y'uko abarundi babahanze batazotora mu gihe ku rubuga mu gihugu imyiteguro y'ayo matora ibandanye. Mu kiganiro abavugizi b'inzego za Leta baremesheje mu mpera z'ukwezi guheze kwa gatatu bishura ku bibazo by'amenyeshamakuru, Prosper Ntagwamiye umuvugizi wa Leta y'u Burundi yamaze amazinda yabashatse kumenya ko hari ico kino kiza kizohindura ku kirangaminsi c'amatora. Avuga ko atagisivya azoba uko vyateguwe kwigenekerezo rya 20 ukwezi kuza kwa gatanu. Atagihindutse imyamamazo ku bazohiganira intebe y'umukuru w'igihugu izotangura kwigenekerezo rya 27 ukwezi kuza kwa gatanu, iheri igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatanu, amatora nyezina nayabe igenekerezo rya 20. Mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, u Burundi nibwo bwonyene butarashiraho ingingo yo kuguma mu rugo canke ngo buhagarike imikino amakoraniro atandukanye harimo n'ayabanyamashengero. Abategetsi b'ico gihugu kuri ico kibazo bakunze kumvikana basigura ko igihugu c'u Burundi gikingiwe n'Imana. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu c'u Burundi bwemeza ko abamaze kwandura umugera wa virusi ya corona ari batanu barimo umwe yitavye Imana mu ndwi heze.
Diane urakoze. Tugarutse mu Rwanda, urwego rw'ubukerarugendo ruremeza ko rumaze guhomba miliyari 35 z'amafaranga y'u Rwanda mu kwezi kumwe kubera icyorezo cya virusi ya corona. Uru rwego rurasaba ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'u Rwanda RDB kubafasha hakajyaho ikigega bakwiyambaza mu kuzahura ubucuruzi bwabo nyuma y'iki cyorezo cya virusi ya corona. Asumita Kaboyi nibyo atugezaho.
Ihuriro ry'abakora mu bukerarugendo, abanyamahoteli n'abategura inama mpuzamahanga baratangaza ko nyuma y'ukwezi gushize ibikorwa hafi ya byagaze mu gihugu, uru rwego rumaze guhomba akabakaba miliyari 35 mu mafaranga y'u Rwanda. Mu kiganiro bwana Frank Mugisha uyobora uru rwego yahaye Radio Ijwi rya Amerika yavuze ko iki cyegeranyo cyakorewe ku banyamuryango 24% mu bagize ihuriro bose. Uyu muyobozi atangaza ko iyo bagira ku banyamuryango babo bose igihombo kiba cyarushijeho kwiyongera. Gusa asobanura ko ibyo bakoze bashaka kwerekana ishusho y'igihombo mu gice cy'ubukerarugendo. Bwana Frank avuga ko ibi bihe isi ndetse n'u Rwanda byasabye abaturage kuguma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19, ariyo mezi meza ubundi urwego rw'ubukerarugendo ruba rwitegura kwinjiza amafaranga.
Muri iki gihe nta bikorwa by'ubucuruzi bihari, ntabwo binjiza ayo bagomba kwinjiza. Ubundi ubukerarugendo bugira ibihe bitandukanye, bugira ibihe byo kwakira abakiriya, ibihe byo gushakisha abakiriya. Ubundi twari turi kwitegura kwakira uburyo twinjira mu kwa gatanu, ariho twakeka kwa gatanu, kwa gatandatu, kwa karindwi, turi mu gihe cyo gusarura. Ariko niba twaye korona itera mu kwa gatatu, aho twari turimo gutangira kwakira cyangwa gutegura kwakira uwo musaruro, mu by'ukuri nta mafaranga, nta kintu abacuruzi binjije. Bivuze ko tuzongera nanone umwaka utaha nk'igihe nk'iki ngiki.
Uru rwego ruhereye ku gihombo kinyuranye rwabonanye abanyamuryango barwo rwasohoye raporo yerekana uko muri buri shami rugize uru rwego rw'ubukerarugendo ruhagaze. Muri iyi raporo igaragaza ko ibigo bitembereza ba mukerarugendo byahombye miliyari 20 mu mafaranga y'u Rwanda, amahoteli ahomba miliyari 13, ikigo gitegura inama mpuzamahanga gihomba asaga miliyari 1, mu gihe ibindi bigo bitanga serivisi zifite nk'isano n'ubukerarugendo byahombye asaga miliyoni 150. Ishami rishinzwe ubukerarugendo mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda hari hafi 50% mu mafaranga igihugu cyinjiza mu isanduku buri mwaka. Abaruyobora bagahera habasaba urwego rubakuriye RDB kubakorera ubuvugizi kugira ngo iki gice cyari gifitiye runini igihugu kibashe kuzahuka.
Ubu ngubu igikenewe cy'ingenzi ni uko haba n'icyo kigega cy'ingoboka aho abacuruzi bagira inguzanyo ziri ku myenda iri hasi bishoboka, cyangwa se n'inguzanyo basanzwe bafite z'amabanki ko zakwigizwa imbere mu buryo bidasaba nanone andi mafaranga mu buryo budahenze. Ariko nanone niba hari n'ibikenewe kugira ngo bagobe ubucuruzi bibe amabanki biciwe muri Brecofine Beneri ko byakorwa nta nyungu kuri izo nguzanyo zatuma nanone ubucuruzi buzahara. Rimwe mu ishami rizana ryinjiriza igihugu umutungo ni ishami ritanga akazi ku Banyarwanda. RDB ikatugerera ku bindi bigo bishinzwe izo gahunda kugira ngo imirimo ntizatakare nyuma ya corona, ariko nanone kugira ngo ubucuruzi buzazanza mu gihe hazagira abacuruzi bacu bahagarara.
Uru rwego kandi rusobanura ko igihe icyorezo cya virusi ya corona cyahagarara, imirimo igakomeza uko bisanzwe, 82% bya business zo mu bukerarugendo zizakora ari uko zibonye ubufasha bwa leta cyangwa izindi nzego. Mu Rwanda harabarirwa kugeza ubu ibigo by'ubucuruzi bigera kuri 200 byamaze guhomba kuko nta kazi birimo gukora, ndetse abakozi babyo bakaba baramaze guhagarika. Benshi mu bikorera bakunze kugaragaza ko bahangayikishijwe n'imyenda bari barafashe mu mabanki ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyura imisoro n'amahoro. Banki Nkuru y'u Rwanda yari iherutse gutangaza ko yafashe icyemezo cyo kwemerera amabanki kongerera igihe cyo kwishyura inguzanyo mu gihe aba yabereyemo imyenda byagizweho ingaruka na virusi ya corona, ndetse iyi banki igenera inguzanyo y'ingoboka igera kuri miliyari 50 amafaranga y'u Rwanda amabanki yakwifashisha mu gihe adafite amafaranga ahagije. Ibi byemezo bya BNR haramwe mu mabanki yatangiye kubishyira mu bikorwa yongerera abakiriya babo igihe cyo kwishyura, andi mabanki ariko akaba gikomeje kwibutsa abafashe imyenda ko bakwishyura nta yandi mananiza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asimuta, urakoze kuri iyi nkuru. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID cyatanze imfashanyo y'amadolari miliyoni 9, ni ukuvuga hafi miliyari 8 na miliyoni 586 uyavunje mu mafaranga y'u Rwanda, yo kugaburira impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo bari mu Rwanda muri iki gihe cy'ikiza cya virusi ya corona. Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye iyi nkuru.
Ishami rya UNPAM rijejwe ibiribwa ku isi ari naryo ryakiriye iyo mfashanyo, rivuga ko ari ingirakamaro kandi kwije gufasha kugira ngo ibigenerwa impunzi zose ziri mu Rwanda cyane cyane z'Abarundi n'abakongomani ntibigabanuke. Ikigega kijejwe iterambere rya Amerika USAID cyatanze imfashanyo y'imiliyoni 9 y'amadolari ya Amerika. Mu itangazo ryagiye habona umuyobozi wa PAM mu Rwanda Edith Hens yagize ati: turashimye cyane ako gakemanyi hamwe n'imfashanyo ihoraho ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuzo kwibanda cyane cyane ku bantu babangamirwa n'inzara cyangwa indwara zituruka ku gufungura nabi, nk'abagore, abana batarashikana imyaka 5, abibungenze n'abandi batishoboye bahungiye mu Rwanda. PAM yemeza ko ryariko rica mu bihe bitoroshe byo kugaburira impunzi, kuko kuva mu mwaka uheze hariho bimwe byagabanije kubera ubukene. Rimenyesha ko iyo mfashanyo ya Amerika izo nafasha kugaburira abana b'impunzi ku ishure. Avuga ko iyo mfashanyo itanga icyizere ko mu mezi ari imbere impunzi zitazo kwicwa n'inzara, na cyane cyane muri iki gihe cy'umugera wa corona cyatumye abatari bake batanga imfashanyo zigenewe impunzi bahagarika canke baba barabangiriye kubera ubukene ico kiza kiriko kiratera ku isi. U Rwanda rwakiriye impunzi zirenga 150,000, Abarundi barenga gato 70,000, Abakongomani nabo barenga 79,000. Ishami rya UNPAM rivuga ko abagenewe iyo mfashanyo, nk'uko ikigega cy'iterambere cya Amerika USAID kibisigura, arababa mu makambi y'impunzi 6 ari mu gihugu. Abo nabo n'abarenga 136,000. Haraheze imyaka 2 izo mpunzi zihabwa amafaranga iruhande y'ibiribwa kugira ngo bashobore kwigurira ibyo bifuza nk'imboga n'ibindi ku isoko. Iruhande yo gushima iyo mfashanyo ije kubatuma babukura mu cibo muri ibi bihe bidasanzwe by'umugera wa corona, impunzi zisaba ko amafaranga 5,400 y'u Rwanda ahabwa impunzi imwe imwe ku kwezi yokongerezwa. Abana barundi bo mu ikambi ya Mahama:
tuza gufata amahera rero ibiharage twabimaze, bigatuma rero ya mahera nayo acashikira mu bukene bikaza gushika twamaze kwakira imigwazo.
Ikibazo cy'uburwayi ibyo byose bijamwo kubera iki umurwayi arakenera icyo yihereza nk'ikinyobwa kugira girente nifana kugira arenze ku miti, niyo mpamvu amafaranga tuba turaraho tubona adakwiye.
Nk'uwo twarasa amafaranga aca usanga nk'umwana ntarose nk'uduhuza uyambara, ngaca usanga ukuyemo mwatwo dufaranga baduha, ngaca usanga na kwa kwezi ntigukwiye kubera umwana ntiwamureka ngo agende ari gusa. Utuboga nyine turadusoma.
Izo mpunzi zongera koko ikiza cy'umugera wa corona caje gusongera isibe, kuko n'ibiciro vy'ibiribwa vyadoze mu makambi. Ubona ko ico kiza catumye badasubira gusohoka inkambi ngo baje gucingero canke gusomira hanze. Bemeza ko hari n'ivyaduze ibiciro incuro zirenga 2. Nk'akarorero mu ikambi ya Mahama bavuga ko umufuko w'amakara wahurugugwa hagati y'15,000 na 17,000 ubugeze ku 25,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Amakara makeya bahora bagura 3,000 ku ibase, ubu agugwa 5,000. N'ibiciro by'ibindi biribwa nk'umuceri n'ibiharage byaraduze. Ku bindi bidaca ku munzane nk'ibijumbu, amateke n'imyumbati, impunzi zivuga ko ababidandaza basigaye banda duke cyane kubera nabo ataho babikura mu kubirangura kanatsinda ntibagisohoka. Muri ibi bihe bitoroshe by'umugera wa corona, n'impunzi zahungiye mu bisagara zirasaba imfashanyo, kuko zahora zisumamwo ariko ubu zikaba zugaranye mu nzu co kime n'abandi banyarwanda mu kwirinda umugera wa COVID-19. Ubutwari impunzi ziba mu bisagara Patrice Ntadohoka yavuze ko batanguye kwegera ishirahamwe hase ribitaho kuri ico kibazo. ishirame mpunza makungu jitao imonzi kuyisi HCR ritangaza ko rikeneye n'imiburiburi uburyo bungana n'imiliyoni amajanabiri na mirongo itanu na zitanu y'amadolari ya Amerika kugira ngo rishobore kwitaho impunzi iyo zahungiye ku isi muri iki gihe cy'ikiza cy'umugera wa corona. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ibiganiro byacu birakomeje. Ishyirahamwe ry'Abanyarwanda batuye mu Faransa ryandikiye Minisitiri ushinzwe umuco, akaba anafite itangazamakuru mu nshingano ze, bamusaba gufatira ibyemezo Radio France Inter yahitesheje amagambo y'umunyarwenya abo Banyarwanda batishimiye ku itariki ya 7 umunsi wa mbere wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Avugana na Venuste Nshimiyimana Angelique Ingabire ukuriye iryo shyirahamwe, yabanje kumubwira ibitarabashimishije muri icyo kiganiro.
Muri icyo kiganiro ikintu kitadushimishije nuko hajemo agace ko gusetsa kari kayobowe n'umunyarwenya witwa Constance Pitar, uvuga kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, akavuga ko ari abantu bahoze babana neza imyaka n'imyaka ariko nyuma bakaza gusubiranamo bagatemana. Kandi noneho yongeraho kugereranya Jenoside yabaye mu Rwanda ayigereranya na wa mukino abana bakunze gukina bakina n'imisego, baterana imisego bita bataille de porochon. Nuko tukumva kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo atari ibintu twareka ngo bitambuke. Niyo mpamvu rero twahisemo kugira icyo dukora nk'abanyarwanda ba mu Faransa.
None se kwa makosa bakoze bayemeye nukubera iki byabaye ngombwa kumwandikira kariya kanama gashinzwe itangazamakuru rya televiziyo?
Itangazo bakoze basabye imbabazi yemera amakosa twarayibonye, imbabazi zasabwe na n'uyoboye France Inter directrice ndetse n'uyoboye kiriya kiganiro, ariko icyatumye duhitamo kujya kureba ruriya rwego rwa sesa navuga nk'ibintu bibiri. Icya mbere nuko nubwo muri iryo tangazo sinzi niba mwararisomye harimo amagambo meza yisegura ku Banyarwanda, ariko uwakoze ikosa ari we Constance Pitar, we mu byo avuga asa nk'aho ari kwikiza, ntabwo arisobanura avuga ko ari umunyarwenya, ko atari umunyamakuru ukora ubusesenguzi. Nibyo, ariko ntabwo ari impamvu yakwitwaza ngo asesereze abantu kariya kageni avuga Jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nuko atari ubwa mbere France Inter ikoze ibintu nka biriya. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani nta n'imyaka ibiri yari yashira cyangwa arenzeho gatoya, undi munyamakuru witwa Natasha Poloni nawe yakoze imvugo nk'iyo ngiyo agereranya impande zombi. Rero ntidushaka ko ibyo bintu bazabigira akabimenyero, kuko icyo gihe cya Natasha Poloni basabye imbabazi bavuga ko bitazongera kubaho, nyuma y'imyaka ibiri inyuma yaho birongeye bibaho. Ntabwo rero dushaka ko babigira akamenyero ngo bajye bakora ariya amakosa, basabe imbabazi bongere bayakore bibakamenyero. Niyo mpamvu twahisemo kujya kureba gusaba sesa ngo igire ibihano ibaha.
Gusaba ko na minisitiri ushinzwe umuco abyinjiramo ni uburyo bwo gusaba leta y'Ubufaransa kwitandukanya na France Inter.
Minisitiri w'umuco hano niwe ukuriye itangazamakuru ryose, rero twamwandikiye tumusaba kugira ngo nk'umuntu ukuriye itangazamakuru nawe agire icyo ababwira, kuko niwe ugena umurongo abanyamakuru bagomba kugenderaho. Ibintu nka biriya ntabwo bikwiye kubaho, kuko iyo babivuze nko kuri Jenoside yakorewe Abayahudi cyangwa bakavuga nko ku bintu bya terorisme, nabyo ko ari ibyaha biri mu rwego rumwe na Jenoside yakorewe Abatutsi, ibintu nk'ibyo ngibyo biba byavuzwe ntabwo ari kubireka ngo bitambuke. Ubwo nyine twasabye Minisitiri w'umuco kugira ngo abandikire ababuze kujya bavuga ibyo bishaki.
Ingabire, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Yakoze namwe.
Nshuti mwarimu, duteze amatwi, aha niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye muri iki gitondo, tukaba ariko tubararika. Tubibutsa ko mu kiganiro muri isanga kiri buhite ku isaha isanzwe ari kimwe mu byatambutse, bityo tukaba tutari bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa se ibibazo kubera ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegura turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira ikiza cya virusi ya corona.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22.